Chaje cyo kugashikiriza kiganiro giha ijambo abanyamanyi radio ijwi y'America muri sanga uyu munsi turavuga hanini ku ruhara rwakozwe n'abarundi kazi hamwe n'abarundi muri mwaka mu kugira isuku mu gisara cha Bujumbura mu korora hamwe no mu bikorwa byo kwiteza imbere hamwe no guteza imbere abandi abarundi bakazi batatu baherutse kuronka gashimwe katunganijwe na Impact Hub ako gashimwe gatangwa n'ishira hamwe nyene yitwa Impact Hub yashira hamwe ni ishira hamwe usanga rikorera ahantu henshi cyane gose mu bihugu cyane cyane ibikiri mu nzira majambere mu Burundi iryo shira hamwe nibaza ko riko muri yaratangura hanyuma rikaba ryiyemeje rero gufata munda mu mugongo abantu bose bafise imigambi myiza yo kwiteza imbere hamwe no guteza imbere abandi. Impact Hub iraha kandi akaryo abantu barihurikiyemo ko gukorana n'abandi bafise ibyiyumviro n'imigambi yo kwiteza imbere hamwe no guteza imbere abandi. Mu kanya turaha ijambo abo barundi kazi batatu batsindiye udushimwe dukomeye cyane rwose abo nabo akaba ari Francine Rumuri ariko Francine Rumuri nibaza ko zoba ari kumwe na Ishimwe Eme hanyuma na Jara Nduwimana hamwe na Dora Karani imbere ya hariko twatumiye na Audrey Nzobonimpa akaba rero ari umukuru w'iryo shirahamwe mu Burundi akaba ari umwe mu bategetsi b'iryo shirahamwe akaba ari we yatunganije ibyo iryo higanwa ryose abo bafasoni bagizemo. Nashaka rero tumuhe ikaze Madame Audrey Nzobonimpa mwiriwe neza.
Ego
turakumva nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu icyumviro caje
amahoro
neza icyumviro cyo gushinga eka iryo shyirahamwe igisata cy'ubwo iryo shyirahamwe kuko ndazi kuri Korea henshi caje gute mwimvire gute gutanguza udushimwe nk'utwo
munsa makereka mwere kuri Impact Hub itarico naho turi. Impact Hub Bujumbura iri mu mashyirahamwe menshi ya Impact Hub ari ku isi nk'uko mwabibonye turi mu bisagara 78 kandi aho hose biri aho hose zagiye biratangura baroganiza icyo bita Honesty Program. Alo
duga ku ijambo turakumva
ego ibaruka aho hose giye gutangura Impact Hub ni incubator icyo twita kubundikira ibyiyumviro by'aba entrepreneur social n'uvuga bafise mugabo babuze uko batangura cyanke bifuza gutangura badafise uburyo cyanke badafise ibyiyumviro umuntu abaterera cyanke ngo abahe intumbero. Donc Impact Hub ni icyo twita laboratoire d'incubation aho abo bizatinga n'uvuga mugabo bataratangura bashobora kuzana ibyiyumviro byaho tukabagirira tukabereka igikwiye n'ikidakwiriye
ko mwari kumara tubwira ukuntu igisata cya Impact Hub cyatangiye mu Burundi n'ukuntu gifasha abantu bafite ibyiyumviro byiza eka gushikaho bashobora gushyira imigambi yabo mu ngiro mutubwire mubandanya nk'umwari mushyitse. Ego
ego donc nkuko nari ko ndabibabwira Impact Hub ziri mu bihugu mu mavide 78 rero Afrika ubu ni igezweho aho kenshi ibyo iyo impact iri kenshi ni muzaburayi naho muri Amerika muraze neza ngira murafite igitari nke. Donc Bujumbura ni higitangura turi kumwe na Addis Ababa na Sierra Leone na RDC turacara ni candidat mais pour pas longtemps oui turindiriye kwemererwa mugabo aho iryo shirahamwe byose igibigira ritangure hama haba organize ico bita Impact Hub fellowship program ari program pilote ya Impact Hub. Iyo program rero iba rimwe aho igiye gutangura kandi igashimikira ku cyiyumviro kimwe. Twebwe uyu mwaka twashimikiye kuri environnement gusukura igisagara cya Bujumbura ariho hajemo nabo batsindiye uyu mugambi batatu. Donc bategerezwa kuduha ibyiyumviro icyo bita business idea bakatwandikira ama plan d'affaires ajanye n'ivyo nyene turondera gusukura igisagara cha Bujumbura kandi koko barakitaze ko kamari benshi nubwo bitari byoroshe kandi twarashoboye kubona ishaka y'imiyabaga y'abajeune b'Ibujumbura yuko bafise vraiment bari creative bafise ibyo birashe mugabo bakabura aho bahera
murashaka kutubwira abantu bari bahiganywe bangana iki
hahiganywe abantu bashika kuri 20
hanyuma udushimwe twatsindiye batatu gusa
ego dushimwe twatsindiye batatu mugabo ufete watsindiye iyo projet n'umwe abo bandi babiri nabo bita ni bamwe bita two runners up baronka udushimwe jusque two kubankuhaja mugabo hanini ubutsindiye iyo projet n'umwe ariwe Ishimwe Eme
Eme turamuvugisha mukanya Ishimwe madame Ishimwe Eme turamuvugisha mukanya murashaka kutubwira maja mu make cyane bose ibintu yaranguye mwashimye iki mujyakoze
ico twashimye ni umugambi ico twarondera twarondera imigambi yashe kandi iri rentable urabona ko Impact Hub yifokariza ku cyo bita entrepreneuriat social donc twasanze mu Burundi entrepreneuriat social kameme ntihari cyane par rapport y'ibindi bihugu kenshi ni entrepreneuriat gusa mugabo itari social benshi baravuga uti none ubudasa burihe entre entrepreneuriat na entrepreneuriat social entrepreneuriat social iri durable et rentable kuko ishobora guha ubuzi abandi bantu nigarukira kuri emyene uko emenire yaratsindiye umugambi arinda kuzoha ubuzi abandi bantu akagira ico bita impact muri community na la société burundaise kubuye nabazokoresha nabo kubgabo bazoshobora kugera aho batangura umugambi nk'uyo wiwe bagaha ubuzi abandi rero eme twasanze afise ivyo twita mu matriteri twari turondera impact akagira na durabilité na sustainability y'iyo projet twashaka kandi akaba yaratweretse yarashoboye kutwereka mu mugambi wiwe urashe muri plan financier ukuntu bizogenda ikindi kintu twaraba ni uko ntitwarondera abantu baza juste gutora amahera kuko ikintu twabonye ni uko kenshi iyo ubuze amahera benshi baraza bakayatora umugambi ukabuhagarikiye ha cyangwa ntunabandanye rero ukuntu byagenze twashatse ni uko nabo batwereka icyo bashaka gushiramo nibaze gusa barondera ibyo Impact Hub Fellowship Program ibaha ahubwo barondere n'icyo nabo bagiye gushiramo kugira umugambi ushoboke kuko mu bisanzwe Impact Hub Fellowship itanga icyo bita imbuto ni nka seed package ibaha kugira juste batangure hama ibindi baze babyiyongereremo kugira gusa gusa baza gutora hama bikagarukiraho
murashaka kutubwira n'ivyaranguwe na Jara Nduwimana mukanya amatelefone niyamera neza turabihamagarira nabo nyene bagire ico bavuze
Jara Nduwimana nawe yari afise umugambi urashe kubera twababwiye gusukura igisagara cha Bujumbura twasanze imigambi yawo isa n'isa kubera igisagara cha Bujumbura nivyo kirakeneye gusukura kandi aho baca hose babona bimwe urumva twasanze bafite imigambi igomba gusa mugabo itandukanye gato y'umubyiyumviro n'ukuntu bashaka kurangura iyo migambi rero Jara Nduwimana yaje ubwa kabiri kuko umugambi wiwe par rapport ya impact na durabilité y'aba mbere nawe yaraharako ibura ko gato mugabo yarashobote yuko ashika nawe kuri critère twashaka bashaka $1,000,000 mugabo hanini ico tubona hari ico bita incubation baciye bazamwo ubuye kizomara amezi 9 iyo incubation phase ofite izofasha bose batatu ntibazo batatu kuri abashobore nabo ni kwisunura imumenyi ubushakashatsi urumva imigambi yabo bose yari isa n'igomba kumara cyo kimwe
ndumva
cyabari mu mbere no kandi no gatatu
ndumva umurongo wa telefone utabize neza cyane gose ariko mukanya gato cyane gose madame Audrey mutubwire n'ivyaranguwe na Dora Karani mukanya turabihamagarira
ego Dora Karani Dem City Dora Karani kuvuga ko mu batinza ubwo ari wasanzwe afite experience kubera asanzwe akora muri dubini yari asanzwe afite ibintu agira by'ubuyobozi bw'amashampiyona donc nawe byaramworoheye kugira ashike kuri urwo rwego mugabo nawe nk'uko twabivuze yaraburamo gatoyi icyo twita nka experience cyangwa icyo nuvuga ku macete hatwashaka haraburamo gatoyi papa y'uwa mbere n'uwa kabiri eka bashaka n'abandi batashoboye kuronka ikintu kuvuga ko imigambi yabo yari imeze nabi ahubwo twasanze bafite bose imigambi myiza mugabo ni hahandi gusa ihiganwa rya Mari fise abaritwara Mari wa mbere wa kabiri eka gushika ku rutonde n'uwa nyuma mugabo washaka turanabankuhaja kubandanya bakorera kuri ayo ma plan d'affaires ku buryo no hanyuma nibashobora kuronka ama opportunity nkaya yandi impact fellowship bazoshobora gushira mu migambi yabo kuko ni myiza cyane twasanze ishemeye kandi kenewe mu Burundi.
Madame Audrey muraguma ngaho turabahamagara mukanya turavugisha kandi nabo bafaso nibandi baronse twodushimwe ariko turiko turaronka abantu abanywanyi bacu ariko aratwandikira hariho Emmanuel turi kumwe akabagize ati abo bafaso ni intwari rwose ni bakomereze aho baterere no mugushaka amahoro kuko Burundi bugeze hari ndi mu karwose Diouf niyo nkuru nawe yaranziza nawe ati uri mu buhinga bw'ivyuma wakira telefone uhagarariye ikiganiro mwese nawe nziza isuku ngaha mu gisagara ca Bujumbura atari kindi ryitabwaho ariko hariho ibintu tubona bimwe bidutangaza. Charles Karusi Nzabimana nawe ati ndabashimiye kuri iyo migambi bakoze naho mu Burundi vya politique bitariko biragenda neza. Diouf Niyonkuru arabandanya ati Noveli nziza abakora ku radio Ijwi rya Amerika ndabisabire muzo duhe akanya ko gutasha inshuti n'abagenzi ivyo tuzobikora mushiya nta Diouf. Rachel Pachel Bigirimana nawe ati ni byiza ko muvuga no ku bintu byabaye byiza navyo ni cerekana ko iradio yanyu ataho yegamiye. Murakoze cyane gose reka ubunaho tuje ku mufasoni Dora Karani muri ngaha muratwumva. Ndumva ko hariho ikindi kibanza gikomeye cyane rwose akandi karyo bazobaha kamezi 9 ko gusubira ku nonosora neza imigambi yanyu agashimwe mwaronse n'agashimwe gahambaye cyane rwose tubanje no kubakeza kubera ku gashimwe hanyuma umugambi wanyu n'uyuhe muri iki gihe mwaronse ku gashimwe ikindi mufise mu byumviro byanyu
muzobyanike
Madame Dora nkuko umufasoni Audrey mbona impaya bivuze muramaze kugira experience nyinshi cyane rwose mwaranguye bitari bike uwundi mugambi muzoshikiriza kugira ngo no mu mwaka uza muronka kandi gashimwe ni nk'uyuhe muramaze kugira icyumviro cy'ikintu muzokora.
Ego cyane kuko sinzo nkiriya micro jardin amaze kuyitangura waheze umugambi wanje comme kubera ngira ama champignon ndotereja kugira n'amabriquette kuko ndakeneye amacombustible cyane kuko mu masustra nkoresha mu machampignon dimwe na rimwe niyo nca nkoresha muri pasteurisation kugira ngo dushobore kwica ubukoko buba buri mu masustra ndotereja mu cyangwa amabriquette kandi ndotera n'imbere nkire n'ibindi bindi byinshi kuko ndafite imigambi myinshi cyane byerekeye byo guha agaciro amadeshe kuko mu minsi nshya uyo mucafu ntuzoba ari ukitwa umucafu uzobugugwa kandi dushobora guha n'akazi abantu benshi abadamu n'abantu b'imiyabaga n'abashomeri kuko twibagize n'uko duca tupfasha ku yindi etape tukagira ibintu byitwa upcycling tukigisha guhingura nk'intebe mu macupa y'amazi tugikije abantu guhingura n'amatoshe cyangwa ibikapu amasakoshi ukoresheje amasashi ya plastike
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko tuvuga cyane cyane ku dushimwe twahawe abafasoni batatu bagize uruhara rukomeye cyane rwose mu bikorwa byo kwiteza imbere guteza imbere abandi. Ariko telefone zisani ziriko ziragorana muri iki gihe nashaka tubandanya ariko turabe ingene izo telefone zifashe.
Sindi,
wi?
Garuka hani cyo ndakubaza.
None gamesha, sinakubwiye ko usubiramo gukosoroka bako nakubesha.
Oye vyo na vyo mvi. Mbebu ya soa wakura.
Da wa sinzi chakora. Kukwa kenshi ambari rugura gatamu ma weekend.
Nyoko wawe na wakura hei.
Na wenye na rafisa kazi. Hariyo nifome wa ambara. Umubo onyo uchumenya hakora.
Kenda lele chona shaka na chumbi isi.
Mbebi gini tonga na kumubazili wazo vishi. Rita janyi ni vigwa. Oh, no. Ahushaka kushikaku.
Icho shaka kushikaku ni jenda kizi.
Ye?
Kani mburi kijizo kambi. Ibyo nahora nibaza ngira nibyo ntikazogenda kanteranye ntambye imbere urabona ngene batwihishamwe
yewe gaye aho gabigira iti nta foni igihugu cyarakwizeye ngo kirere abazogiteza imbere
ibyo ni
ibyo n'umushiri imbere kuba cyamwe imigwi ufatiye ku bintu bitajya ntibi
ibyo ni ibyawe
mbe indero mbi ihereye kuba yitanga nkumva dutera tujyana igihugu he
naho wigira intungane buryo uwo dukota yosanga usobya kwigisha
oya emwe naho uwa wigisha neza n'inyifato nziza irakenewe abana bose ukwiye kubafata kumwe utaravya amamuko ya bamwe n'abandi
iyo ndayifise
kuko abo wigisha uyu munsi mu myaka iza nibo bazokwigisha biwawe
Studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
tubandanye tugerageza aya matelefone ndabona ko telefone ya madame Audrey yoyo ikora neza nashaka tuvugane na Ishimwe akoresheje iyo telefone madame Ishimwe eme muratumba
ego me ndabumva
mutubwire mu kanya gatoyi cyane gose madame Ishimwe eme muri mu barabo bafasoni batatu baronse ako gashimwe nashaka ndabaze mwakakiriye gute muri iki gihe ivyo bushimwe mu Burundi atari byo biko irashigwa imbere kenshi na kenshi atangazwa amakuru y'abantu bishwe eka amakuru y'ubwicanyi ubundi bwizi bwa nabi bwose ako gashimwe mwakakiriye gute mwe
agashimye twakakiranye akanyamuneza kenshi kuko cyari ho kitoroshe abo twahiganwa nabo bari bashyivyumviro cyiza cyane ariko urumva ko kubona ko aritwe batoye byatunezereye cyane gose ibihe turimo mu Burundi ntituvyirengagiza natwe tubibayemo ariko turabona yuko turakeneye gukora ikintu kugira ngo igihugu cyacu gisubire kuvyuka nitworyamana nacu nitwogwa ngo nuko naco kiri mu ngorane ahubwo mbona umenga hakeneye abandi bantu benshi cyane rwose bokora ibintu byiza kandi biteza imbere igihugu kugira ngo bidufashe kuva muri aka kajagari turimo
muribaza ko ako gashimwe gashobora kubera icigwa abantu benshi cyane cyane ugaruka eka abantu benshi bakabona ko hariho ishyirahamwe giteguriye kugira icyo rifashije mu gihe abantu bashikirije ivyumviro
ego ndavyibaza cyane gose ko bizobera akaruro keza abandi bantu benshi surtout abajeune kubera yuko benshi bigira yuko atakintu na kimwe gishobora gukorwa mu Burundi nka mwebwe muri hanze benshi baratubaza ati none bigenda gute ngo muje ku kazi ariko ntidushobora guhagarika ubuzima dutegerezwa kubandanya tubaho rero ndibaza ko bizotera intege abandi bajeune nkanje kugira ngo baje hamwe bagira ikintu bakoze kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'igihugu
umugambi mufise nko mu mwaka uza kugira ngo muze muhiganwe kandi bishobotse mutsinde na kandi gashimwe n'inki ikintu muzokora ko mubona ko cyo tuma muronka kandi gashimwe n'inki
nuko tubanza gushira mu ngiro ico twatsindiye uyu mwaka nukugira ibyo twavuze tushaka gukora kwana yuko tubikoze n'umwete mwinshi kandi bigize impact ku gihugu cyacu niyo vyagira impact agashimwe kandi kazwakabonetse kuri twebwe ku mitima yacu ewe si ku gihugu cyacu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika afise icyumviro cyangwa ikibazo abaza bafasoni batatu turi kumwe mwiriwe neza Diofe
mwiriwe
murakomeye
murakomeye
mufise ikibazo mu icyumviro duga ku ijambo
agabamo morani tulize noweli nziza w'abakenyezi bose nuko batera intege ati ako gashimwe barose yuko gakwiye ikindi naco no kubera ico gisata co bagikorana na leta ikindi naco twebwe turabona iryo suku baragitaho ngaha mu gisagara ariko amabarabara y'igisagara ntabwo manda abona umenga arabomaguritse ariko niba himirize leta ikoresha mu mabarabara nabo baze barakora isuku ahantu hameze neza nico twariko turasaba murakoze
murakoze Diofe ico kibazo ndakibaza mu kanya ariko ico nakubwira ko ishirahamwe impact hub nirikorana na leta kuko ni shiramu ifise ibisata byinshi cyane gose mu bihugu bitandukanye nkuko madame Audrey yabitubwiye bihugu rikorera mu bihugu 78 gushika ubu ariko reka imbere ko ba nka madame Audrey ishuri kibazo cawe tumvirize icyumviro cyangwa ikibazo cyo mu mushi ya Ntaya Amede Amede muri we neza
Allo allo
Amede muratwumva
Ego ndabumva muvugana
nibaza ko telefone ya Amede yoba igiye chaque mu façon ni Audrey hariho umushana Diouf abaje kibazo gihambaye cyane gose abaza ko iryo shira hamwe ryanyu ryo bari korana na leta ariko inyishu asanu bamaze kwironka yavuze ikibazo cy'isuku rya isara cha Bujumbura akavuga ko namabarabara atameze neza ivyo nibintu mwebwe musha ku bwiye cyo mubivuze ko
Impact Hub ni novwe kwa rishira hamwe privé indépendant mugabo urazi nk'i projet yacu yitwa fellowship program ariyo twatanze theme yo gusukura igisagara cha Bujumbura biragaragara yuko tutazovyishobora na tutakoranye na leta kuko impusha nyinshi haba n'amategeko urumva ndushaka kwiyadukiza ngo twinstalle nk'amapubere mu gisagara cha Bujumbura cyose cyane ngo tuje mu maminaje y'abantu gutora amapubere tudasuruhusha gwa leta murazi ko amategeko menshi abahaktifiye kandi abapase muri leta donc tuzokorana na mairie de Bujumbura surtout peut-être na ministère ya environnement kuko nkuko nayo babwiye gisagara cha Bujumbura ni barafite ingorane y'amabarabara mbwa hariyo n'ingorane n'inzuzi zica hagati mu gisagara za deviye sinzi ko mwazimisi mubibona mu makuru aho amazi yataye inzira akaja kubomora inzu z'abantu nivyo aba babitsindiye ofete bafite igikorwa kinini turi kumwe natwe ntitwabibatanye mugabo a long terme barafite igikorwa kinini kuko ntibizoherera kuma deshe vegetale cyangwa amasashe cyangwa ibiplastike bazokorekta mu mabarabara gusa hazogera naho baje muri recyclage ibintu electronique baje no muri ibyinzuzi zica mu gisagara cha Bujumbura urumva bazoraba byose en general ntibazogarukira kuri ibyo gusa batsindiye
muri aka kanya kandi turafite ubundi munywanyi muri radio ijwi rya Amerika nawe nyine hasicimbiro cyangwa ikibazo Blaise muri Veneza
yego ndakumva
yego tugakwijambo
nagomba ubwa mbere nagomba gushimira abakenyezi kuntu bo bitanze bagashobora kuba babungura runani ariko uri kuraraba uruhara abo bakenyezi bakoze urashemeye neza cyane ariko nibwo babikoze barakwiye gukebura abandi bakenyezi bari mu bindi bisagara nibwo igihugu kiri mu ngorane kuko ibyo birabereye cyane barakoze cyane kwerekana neza ingorane zari mu gihugu n'ukuri ndabashimiye cyane ariko nibwo biruko nagomba kuba ndabasaba baraba ukuntu bogerageza kuba baberekeza mu bindi bisagara bitandukanye mu yindi miji itandukanye nka bagati iyo sosiyete ikakwira hose kugira ngo ntibiherere gucumbura gusa kuko uri kuragerageza kuba wumviriza wotumenga ahanini igisagara cya Bujumbura nico bitwararika cyane ariko dusanga abandi bakenyezi bari mu bufate nk'umuzamu y'inga Gitega n'ibindi bisagara nyine biri mu bindi bitandukanye dusanga rero menga ni Bujumbura gusa hari sheje yabo gusa ariko kamenga handi ntibakwiye kuba bashikayo
ego me reka tubaze umufasoni Audrey nzobona impanimba hari umugambi uko kwagura bakaja mu bindi bisagara imigambi myiza iko irarangurirwa i Bujumbura igashikira mu bindi bisagara madame Audrey yamuratwumva
ego arakoze cyane kubaza ico kibazo kuko ni kibazo nabandi batubajije mu Burundi mu bake muri iri higanwa hari abavye ingozi abava mu Kayanza n'andi ma province baje kwita bakakamo bara tubageze ico kibazo mugabo turabasigurira nti nubwo bujumbo hari point de repère no vuga nti ariho bitanguriye nti bisigura ko bizogarukira Bujumbura bitanguriye Bujumbura kuko mpumbura ariho hari azobicicaro cha Impact Hub muga nti bisigura ko bizogarukira ha nkuko mwabyumvise tubivuga muri presentation yacu bwa mbere turashaka kugira impact sur la communauté burundaise mais au-delà aussi tujye no muri aka karere nidushaka ko bigarukira hagusa dushaka ko bigarukira kure kuko niho boba batsindiye by'ukuri umugambi urama kuko nubundi tushaka yuko ahubwo bazokura mu ma plan d'affaires yabo batwereka ko bazokura bagatandukira n'izindi ntara ibyo birimo mu byatumye batsindira umugambi rero abo hagati mu gihugu ntitwabibagiye na gato turifuza gushikayo kandi tuzoshikayo
ni byiza cyane gose ubu naho turafite ubundi munywanyi uri radio ijwi ry'Amerika Hakizimana muri Veneza
Sagize mwiriwe.
Murafite ikibazo cy'imbiro.
Ndabwirizana uwo mutumire.
Yego arakumva.
Ego akabazo ka mbere nagomba kwanza kwenda bashimire kuri ibyo bintu bakoze nk'abapasoni ndumva ko ari umugambi mwiza. Akandi kabazo nagomba kubaza nagenda mwaze ndege iryo shyirahamwe ryabo giba ryatanguye ryari ngaho mu Burundi ryemerewe ryari. Ikindi nagomba kubaza iryo shyirahamwe ryo bari ko hari handi mashyirahamwe usanga ari ngaho mu Burundi y'abapasoni ahurikiye mu runani force nabo baba bari mu runani force baba bari mu rundi runani. Ikindi nagenda mubaze abona nk'abakenyezi ukuntu abakenyezi buno munsi merewe nabi mu gisagara cya Bujumbura bivanye n'ibintu bihari bibi bivanye kandi n'intwaro ubona bizoborohera kugira barangure iyo migambi yabo biyemeje yo gufasha gusukura igisagara. Murakoze.
Ego murakoze. Mumfasoni Adrey nzobona
inka. Ego arakoze cyane kandi kuri icyo kibazo. Icyo nshaka kumubwira ni uko uyu mugambi ugitangura si ntiturishira hamwe ry'abagore gusa nubwo araba abadamu batsindiye uyu mugambi harimo n'imisore kandi no muri Impact Hub mu Mamba Fondateur harimo abagabo n'imisore. Mugabo twebwe ntituri aya mashira hamwe y'abagore cyangwa y'abagabo, ni ishira hamwe global. Nababwiye ko tugitangura Impact Hub nkumbure no bantabishitse ko gose yatanguriye mu Bwongereza mu 2005 itangura ari abajene batandatu bivuye umugambi barabitangura muri Londo birahisisa bacha batandukira ibindi bisagara byo mu bindi bihugu. Ubu rero bageze muri Afrika twebwe icyo dukora tuba nk'abaho presenta babo ngaha ibujumbura. Rero Impact Hub Bujumbura nta gihe kinini imaze ritanguye. Novuga nti kuko twari tumaze iminsi turi no kuri stade yitwa Candida n'ibindi bihugu byo muri Afrika. Murashaka kwibaza uti kubera iki Afrika bayifiteho ubu? Afrika nk'uko ico kibazo bakitubagize cyane Afrika igezweho kuko birababaje kubona Afrika dufise imiyabaga nk'imujije kumva ifise ibyumviro birashe mugabo idafise ukuntu canke umuntu yobayobora muri vision ndende ngo abayereke uti caha kugira ngo amavision yabo arayifite. Dufise imbuga ibujumbura ya Afrika si partout ibyo turata ntitwobibura mugabo ico tubuze turabuze nk'ico bita strategy tubuze nka strategy cyangwa vision ikomeye ishemeye yuko utama to dependa cyangwa tuhanze amaboko n'amaso intuze ingurane z'abandi cyangwa ingurane z'amabanki n'ibindi. Rero muri iri shyirahamwe Impact Hub ntituri abadamu gusa harimo bose kandi ntituri muri ayo mashyirahamwe y'abadamu, turi ishyirahamwe international.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza irangiyo ijwi rya Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise undi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika. Pachel Mirioneza
mahoro
murafise cyumviro murafise ikibazo
ndabusize mutumire
arakumva.
Rero na ndabwa mbere mbanje nshima uwo mugambi mwiza bagize nukuri yaba abakenyezi benshi mu Burundi bameze nkabo ndazi nangaka nyinshi bahaciye ubundi bashusha buryo buteye imbere. Rero akabazo nayifite gatoya nagomba kumubaza, muravuze yuko ari ishyirahamwe ijamo abantu bose, none bisaba iki kugira ngo nk'umuntu ashatse kuyijamo nawe ngo arijemo basaba iki?
Ego be reka duhe ijambo Madame Audrey. Ibisabwa ni ibihe kugira ngo abantu bashobore kwinjira muri iryo shyirahamwe?
Ego Impact Hub iragira icyo bita membership. Mu bisanzwe ibyo dukora turuisha espace a part iyi proje nababwiye izamo nka pilote Impact Hub. Impact Hub mu bisanzwe ni business lab itanga espace icyo bita co-working space. Rero icyo tuzokora nitwamara gutangura neza tuzorondera ahantu ibujumbura hanini hari strategique dushobora gushiraho amabiro no kwitana nk'amabiro tukagira icyo bita co-working space. Mu bintu byatumye duhimiriza aba bajene nuko kenshi baburaho bakorera cyangwa bakabura uburyo bwo kuronka aho bakorera. Icyo twe tuzokora tuzobaha espace de travail y'amahera make iri amenaje kuburyo nabo bashobora kwisununura haba mu rwego uru cyangwa urundi. Tuca dusanga ko hejuru y'ivyo rero naho abo bantu abo bato bashobora guhura n'abakuru aba investisseur no vuga bakuru abantrepreneur bakuru bakagira icyo bafata bafashanyije kuko uravye neza ku isi yose nzima no mu Burundi gusa biragoye kugira umuntu umu investisseur yizere umu entrepreneur ataratangura ata experience afite rero ico fellowship program ikora yari ideye aba bantu turabizera turavuga kuti murashoboye ni mutwereke namwe ko mushoboye donc suwariwe wese nkumbure nabivuze nabi suwariwe wese afa kwinjira hari ama critères turaba surtout sur l'entrepreneuriat social muga ntituraba uburyo ubucanke buriya ishyirahamwe rirugurira umuntu wari we wese ashaka kujya mu entrepreneuriat social kandi abishoboye icyo bafata icyo basaba gusa barasaba iyo membership fee bivanye na espace ashaka kuruwa ingene ingana
madame Audrey ibikorwa bya Impact Hub bimenyekana gute mu bitangaza gute publicity mugira gute bica mu radio bica mu yandi ma media socio bica hehe kuko hari abarundi benshi bafise ubuhinga bwinshi cyane gose haraheze imyaka itari mike twarabonye umuntu asanzwe ukora i radio akaba yari mu gisagara cha Gitega abantu bose mu Burundi bararonka amakuru yerekeye ikogwa vyiza mushobora kubafasha
eh bon malheureusement twaragize ikibazo kuko uyu mugambi wa fellowship program watanguye mu gihe kigoye cyane hari wabatubajije uti mbega bizoborohera nibaza ko bizo ntibizoroha kuko gushika ubu ntivyoroshe mugabo twagerageje birashoboka no kuvuga rero ntibizoroha mugabo birashoboka rero natwe ukuntu byagenze twarashoboye kubwira abantu murazi ko hari ikibazo cy'amaradiyo amwe amadakora mu Burundi twaciye aho twibaza yuko abantu bashobora kumenya ibyacu byoroshye kandi bose inkuru ikabashikira twaraciye ku cyo bita réseaux sociaux za Facebook za Twitter no kuri site global ya Impact Hub mugabo ibyo ntibikwiye koko mu Burundi twasanze ICT atari ikintu gikomeye cyane abantu ntibitaho internet iracazinze kandi nishika hose aho rero cyo turagukora icyo bita kuja gusensibiliza abantu bo mu ma universite kuko ariho twiyumviriye ko ashobora kuba hariyo public nini abantu benshi kandi bakeneye ama opportunity kuko kenshi abantu bamererwa nabe mu kuronka kazi na bo bahejeje amashuri yisumbuye rero twaciye tubegera ubwiwe ubwiyemo abantu 200 umwe muri abo 200 akubwira abandi 5 twakoresheje ico bita word of mouth gushika ubu nizo twakoresheje nacyo gituma twagize ikibazo cyane cy'abantu batubwira tujye uyu mugambi nawo namenye mugana narashaka kubamo donc ico niyo ngorane twagize gushika ubu mugabo nayo ntiyatuvuye ko nibihe urumva twashoboye gukorana n'abaturutse kuko umugambi wategerezwa gutangura ukabandanya
kubera ama telefone yatugoye madame Audrey mu gihe Dora Karani canke ishimwe ari eme canke Jalandu Imana bo bafise ikintu bashaka guterera twabasaba ko nabo nyene bo ca bafata telefone ariko reka tubanze duhe ijambo uwundi munywa nyi radio ijwi rya Amerika Abdul mwiriwe neza
mwiriwe neza Frederic
mwiriwe neza murafite kibazo murafite icyumviro
ego me
duga ku ijambo
ego manje kubaramutsa ndabisubiza umunsi noheli nziza n'umwaka mushasha tutangura
noheli nziza n'umwaka mushasha nawe n'umuryango wawe
ego sinage nawe menshi nakuru bose n'ukorana ngaha ku radio y'u Amerika bose ndabitujuje umwaka mushasha n'abakorera mu bunyaga bw'ubuzima bose ndabitujuje umwaka mushasha
murakoze cyane bariko barakumva
ego nawe batumye bose noheli nziza n'umwaka mushasha ego gitekerezo cy'uwanje cyagutererera
ego
cyakuvuga ubwo aho banyakora bakorera mu mashyira hamwe
ego duga ku ijambo
none bafise ingufu zihe mu mashyira hamwe ko tubona abenshi bamwe bakorera amashyira hamwe ugasanga bariko barahendaganya gihugu bariko barakorera amashyira hamwe nabo niyo bakorere neza none mu bafise intumbero yihe n'icyo gikorwa cyabo cy'ubugwa kwa amashyira hamwe yabo kugira natwe abanyagihugu tubone intumbero zabo babakora icyo ni cya mbere icya kabiri nacyo mwebwe bamenyesha mwebwe mu rwego rw'amashyirahamwe mwebwe ko tubona urwaruka rw'ubu rumwe usanga ari mu barabara ugasanga nta kazi rufise mwebwe mwakora iki kugira urwo rwaruka murakunge n'ibintu rufasha akazi kugira rukore neza kuko turazi urwaruka rw'ubu usanga rumwe usanga ariko rurahendwa rukasanga ariko mu bindi bintu none mwebwe mufise ingufu zihe kugira murakunge mukwize ubuzi bwinshi mu rwaruka kuko natwe abashyirahamwe menshi menshi dusanga bamwe bamwe ariko baraduhesha ngo bariko barakorera abanyagihugu cyangwa urwaruka basanga ariko turareshwa none twebwe nashaka mbere ko umuco kwizera ibyo byanjye bibiri murakoze
murakoze Abdul madame Audrey inyishu z'ivyo bibazo bibiri by'umuco na Abdul
ego Abdul rakoze cyane nashaka kumibutsa ko twe ntidukorera abanyagihugu twego turishira hamwe twikorera impact hub apara iyi fellowship program twe ntidukorera abanyagihugu impact hub itanga ama service itanga opportunity na espace donc twe ntidukorera abanyagihugu kandi ntidutanga ubuzi gusa ngira ntahuye dutahuye nabi iyi fellowship program aba batsindiye fellowship program barafise umugambi w'uko bazorangura mu gihe kinini muri iyo migambi yabo harimo guha ubuzi abandi kandi nabo ntibakorera abanyagihugu barikorera kuko ubu baciye baba abantrepreneur ni ukuvuga ko bafite ama entreprise yabo ni ukuvuga rero nabo ntibakorera abanyagihugu barikorera rero mugabo muri ico kintu cyo gutanga ubuzi bazoha ubuzi nabone ntibazofuwa babuhaye kubera keneye akazi gusa bazoraba ububereye kuko hariyo amakriteri hariyo icyo bita job design mu bintu byabo nk'uwo muzi ishyirahamwe ryose rirafite urutonde rw'ibyo rutegereza gushitsa donc rero ubuzi nkumbure nabo bazobutanga kandi nta nk'uko bateza kubutanga kuko entrepreneuriat social pour les communautés résilientes ni kivuga gushobora guha ubuzi abandi kandi ico gikorwa kikabandanye
muri kigeye turafise kandi hundi munywanyi murakoze madame Audrey Crizo nyishu turafise hundi munywanyi muri radio ijwi ya Amerika Christian muri Beneza murafise ikibazo murafise icyumviro
ego mugabo sinari nategereye neza sinzi ko mwasubiriramo
turiko tuvuga ku kibazo cyane cyane turiko tuvuga ku ruhara rw'ishyira hamwe impact hub iryo shyira hamwe cyanke ico gisata cy'iryo shyira hamwe rikomeye rikorera mu bihugu bitandukanye rirafasha abantu bafite ibyiyumviro byiza badafite nk'uburyo bafite imigambi myiza bashaka gushikiriza yo kwiteza imbere cyane guteza imbere abandi maze ikabigisha ikabaha n'inyigisho igashobora kubatiza n'uburyo bwo kurangura iyo migambi hari rero abanyamanyu muri radio ijwi rya Amerika benshi barikora hamagara bagashima cyane cyane igikorwa cyaranguwe n'abafasoni abandi nabo bakabaza ukuntu iryo shyirahamwe ryoshobora gufasha nk'ugwaruka kugira ngo nabwo nyine gwijijukire ibikorwa by'iterambere nk'ivyo murafite ikibazo murafite icyumviro
banje kumuramutsa
arakumva
ego nashaka ndamubaze ko boshobora kutubwira nimero yabo ya telefone kugira tuzobabaze aho bakorera hama kugira natwe gwaruka mbona ari kwishyura imibarabara bashobore kudufasha kugira abo ubwo gwaruka ruve mu ibarabara bahise nibyo imigambi myiza nibaza ko twese turakeneye ko twobamenya kugira tubasabe
Madame Audrey murafise inkuru papuro murafise ikibanza ari kuri internet aho abantu bashaka kubashikira mu buryo bworoshe gisa n'ikibazo Christiane yobabajije cyane murafise ukuntu ahantu abantu bomenya amurangurira ibikorwa byanyu
ego pour le moment nababwiye ko turiko turondera espace strategique bizinga nyoroshe kuronka mugabo turiko turabyiga turacyarabambeza mugabo of fait impact hub mu bikora imbanze gukora ico bita construire les communautés donc turi muri construire les communautés mugabo mushaka kudushikira murashaka kuturaba ku kibuga cya Facebook impact hub fellowship Bujumbura cyangwa Twitter @Bujumbura fellow cyangwa mukanaduhamagara kuri 75 822 375 mugabo mu minsi iza tuzogira nitwaba etabli tukaronka ikibanza tuzogira publicite ku buryo abantu bose bazoshobora kumenya aho badukura
Madame Christiane hari inyishu muronse nuko mushaka kwarasanga no kuri Facebook no kuri Twitter no ku nimero yavuze ni 75 822 375
ama yavuze ngo intererano ico turiko turakora twebwe turabona yuko byukuri ubuzi burakenewe mu Burundi kandi hari hageze ko tugira ibintu nk'ibi mugabo nkuko biri
Alo duga kwijambo turakumva
Ego nkuko biri murazi yuko ishyirahamwe rigitangura bavuga ngo nta uvuka rimwe yuzura ingobyi ibyo biri a long terme bazobishika ko mugasa ibintu urumva ni entreprise aba entrepreneur batatu niho bagitangura ntiboshoka baha ubuzi nk'abantu 150 ubwo buryo ntabwo bararonka kuko haraho nabo barinda kwishikana kugira bashobore guha ubuzi abantu bangana gutyo mugasa ndizeye neza ko bizoshoboka ikindi ni kintu naco mvuga jewe ndavuga nti hari ugwaruka bwinshi ruri muri diaspora ugaruka bwo bwo barundi bwinshi ruba hanze igihugu ariko natwe twahuye nabo dukorana turabamamba fondation batandatu twese twahujijwe n'ikintu kimwe kuko twabaye hanze twese turabona iterambere ryo hanze tuza dufise icyo ngita passion na enthusiasme yo gushaka kubona iyo impact iba ibujumbura nico cyane dutumye dutaha tugashaka ko ibikorwa nk'ibi biba tuca turonka impact hub yari kishaka gukorera aha turonkiraho icyo nita platform yo kugira ibyo bintu bishoboke donc niba tugitangura mugabo turashaka yuko nico twita diaspora y'abarundi baba hanze bagira iyo mentalite yuko intererano ntiyamara amahera gusa hari igihe umuntu agira iciyumviro akagiterera umuntu kikamugirira akamaro kanini cyane gusumba washaka amahera hari igihe umuntu aba afite ubumenyi kanaka agaba uwundi muntu ikagira impact kuri societe donc turashaka no gutera kamo diaspora bungundeze hajye bahora baza mu mavacances muri ete cyangwa iki aho kuza juste kwicara gudohegwa no gutaha gucyo bagira icyo baterere bagira impact basize mu Burundi bavuga uti ndateye icyo nita imbuto izokura avec le temps
ego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise wundi bunywanyi iradio ijwi rya Amerika Richard mwiriwe neza
mahoro cyane
murafise kibazo cy'imviro akanya kariko karihuta
ihuta ego yari n'intera n'icambere kandi abo bantu kumbere kubera bafise umugambi mwiza cyane ko ari kibazo ha mu Burundi cy'ukumenga umunyeshuri ahejeje kwiga umenga misiyo yamayiteje ko leta itegereje kumuha akazi ariko turabye turabona ko abanyeshuri baheza ku mwaka ishuri rimwe rishobora kuramura abanyeshuri bashika 180 ugasanga cyangwa n'amajana 200 n'amajana 300 ugasanga mugabo nta bushiranganzi bya bundi bwiyongereye bugiye kubaho amashuri yagumye ari yayandi baba professeur kuko ntibakiye baguma ari babandi nyene ku wundi mwaka nibabandanya akazi wewe akaba agiye kumenga urupapuro rw'umutsinde nirwo azokwamashuri mbere yo kumenga n'akazi azokwama ategerezwa kuronka iryo shyirahamwe rero nubwo ko ari nk'intererano ashaka guterera numva umenga kuko avuze ko bahereye amashuri ya kaminuza barakwiye gushyiramo inyigisho yo kubigisha bakikura mu mutwe ko batariko bariga kugira ngo leta ibahe akazi ahubwo leta ishobora kubafasha kubaha ubumenyi hama barose ubwo bumenyi bagashaka ko bwa bwenge Imana yabaremana bakarondera ikintu kanaka nabo bivumburira mwavuge nk'ujya w'igitega ashoboye gushingira atiye yiwe kurya yashoboye guhereza akazi bashika abantu bashika 100 naho kumbere bitashobotse ko bibandanye ariko kirya cyari ikintu gikomeye cyane umunyeshuri akiga by'uko n'imiburiburi arondera inyene bakiteye ikintu hamwe kizo bateza imbere nk'uko iryo shyirahamwe kumbure rigashobora kubafata mu mugongo kumbure kumukintu cy'uburyo kanaka mugabo batitse ko bazokora babeshejweho niyo disome nunca amakereti arabakenguruki
urakoze
ko na leta yo gushyigikira cyane kumbure hanyuma bakagenda batanga inyigisho ahana hariya hari amashyirahamwe abantu benshi bamaze iminsi mbona bagira ibintu by'amashyirahamwe nabonye nk'umuntu wo mu Kayanza bagize kiramo guhingura impuzu ariko mbona umenga nta gaciro babiha kandi kiyo kiraho ikintu gikomeye kumbure bagahamiriza na leta cyangwa ayo mashyaka akabafata mu mugongo bakagira ikintu gikomeye cyane ukora ko mu Burundi hasenze amahinduro
kiyatse urakoze ku ntererano uduhaye reka duhe n'ijambo kandi na Matias nawe nyene ndabona kanyaka tujanye Matias murafite icyumviro ikibazo
ego ikibazo nagire ndabaramukize
niwe neza
nagire ndabaze mbega bazo barashe kuegera nka haje bakagoda aho tubaye bakabitubwira neza
ikibazo turakibabaza mu kanya ego leka dufate iduga ku jambo
atamashure dufisa kuiye ntibazo dufiramo
ivyo bibazo byose madame Audrey Mukanya aravyishura ariko leka tufate n'ikibazo ca Jeanne muri weneza
ego kiwe ndavuga cyane
umuntu ikibazo cy'imbiro kanya karagiye
ego ama ndabaze seri nege uwo mutumire ahubwo ngavuga cyane ikintu cyiza cyane yabitandere numba yuko ego kagura mbere hagati mu gihugu hose hanyuma ikindi na se veno umubwira nuko yo kwegera leta sinzi ko bakorana bavati mbega uwamukorana leta cyangwa n'umukorana hamwe baba badakorana nikuze ko gukorana leta cyane hama imushyigikire hama kumuta abagene nabo bamara amashuri ikibazo ati leta nizo duha akazi nyabuna tubwize nyabuna amashyirahamwe kugira ngo twese dufate indi nk'amashyirahamwe ishyirahamwe ni ikintu cyiza cyane bifasha umuntu uriya n'uriya ugasanga bavuze ikintu gihambaye cyane ni ikintu leta rero bakorana leta
murakoze ikibazo cyo gukorana na leta madame Audrey Asano wamaze kucishura ariko madame Audrey mu kanya gato cyane gose nashaka mugire icyo muvuze ko byashikirijwe na Mathias wewe avuga ko abazani ba abantu dafite amashuri muzo ikamushura ku bashigikira nabo nyene canke ikamuka nabashikira naho bari mu kanya gatoyi imbere yuko dusozera madame Audrey
ego murakoze cyane bose bakoze cyane bakoze cyane kudushimira ico shaka kuvuga hari umuntu yigeze kuvuga nkumbereza bava bingora gusigura mu kirundi ni the purpose of education is to replace an empty mind with an open mind bisigura ko ukwiga si garanti y'ukuronka akazi cyanke garanti y'ukuba ico nita successful mu cyongereza mugabo kwiga kuradufasha kuronka vision rero hari wabagira none adafite amashuri byogenda gute twebwe ntituraba hanini amashuri yego twaragiye kuraba ama university kuko yari yo cible yacu tubona mu rujya mwanya mugabo hari abantu benshi cyane bafite imigambi myiza ine babivukanye ari don bafise batigeze baje no kwishuri ivyo ndashaka kubishingira intahe kuko turamaze kubona abagwiza tunga benshi ku isi bageze kure atari kubera amashuri urumva rero umugambi ni ukenewe cyane urashobora hari n'ushobora kuba afise amashuri menshi muga ntashobore kwerabora umugambi cyangwa ngo usigure urumva rero ko ikibazo cy'amashuri iki kibazo gihanitse mugabo hariyo minimum basaba kuko urabona amadosiye ama impapuro ama document basaba kujya kurondera kenshi n'ama document umuntu yandika agaredija ari naho leta dukorana kuko urazi ko kugurura ishira hamwe mu Burundi hari aho uca muri API API nayo ni leta urumva leta nubwo turi ishira hamwe gigenga igumigarukamo kuko izo zose nitwo
ndabona kanya katujanye madame Audrey nashaka mu gusozera mutubwire ishira hamwe ryanyu rimaze kurangura ibintu bitabike iryo shira hamwe muri bona hehe mu myaka 10 iri imbere ndabona ko ritanguye neza naho ritarashinga imizi cyane gose makanya gatoyi cyane
ego mu myaka twe turifuza ko mu myaka iri imbere aba batsindiye uyu mugambi bazoshobora kuba bafite aho bageze nkuko barabitwerese mu migambi yabo bashobora guha ubuzi abandi bantu nabo bakagira icishika hanyuma bakazoshobora no kucyo twovuga ko inspira abandi ba jeune kuko hariyo benshi bafite imigambi mugabiranze barihebuye
reka tubashimire cyane rwose madame Audrey nzobona impa turashimiye kandi cyane rwose na Jarand Uwimana na Ishimwe Emena Dora Karani naho amatelefone yatugoye batashoboye kutushikiriza imigambi yabo yose turashimiye cyane rwose n'abantu bose bahamagaye bakashikiriza ibyiyumviro bagashima imigambi yanyu turashimiye na ingenieur adufashe mu nyabwizima hamwe na Fatukarara yadufashe kwigiranya ikiganiro turabifurije rero mugoroba mwiza cyane rwose mugire n'amahoro eka cyane cyane na Noel nziza muhimbaze muwanyu no muvyanyu mu mahoro kugira amahoro.